ni Radio Izgwi rya Amerika. Radio Izgwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi, mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda aho turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu ya Radio Ijwi rya Amerika, mudusange no kuri Y3 radio yacu voa.com. Ikaze mu makuru yo muri aka kanya kuri mikro muri kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma, ndi kumwe n'abagenzi banjye dufatanije kuyabagezaho. Mu Burundi, Kiliziya Gatolika yatangije ibiganiro bigamije kwiga uko ubutabera n'amahoro byarushaho gushinga imizi muri icyo gihugu.
Ibyo bikomere n'ibyo bikeneye kuvugwa, mbwa bizovugwa ari uko nyene ngo ubutungane bubandanye butsimbata, ariko igihe cyose aba akarenganyo, umuntu akarenganywa, ikomere gica kimburuka kuruta.
Uwo ni Musenyeri George Bizimana wa Diyoseze ya Ngozi. Abantu 36 baguye mu mirwano yashyamiranyije abaturage muri Sudani y'Epfo. Muri Ethiopia, umunyamakuru Tasfale Mualdes akaba n'umwanditsi mukuru w'ikinyamakuru Ethiopia Insider yarekuwe. Abu Fransa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika batangiye ibiganiro bigamije gutsura ubufatanye bw'ibihugu byombi. Aya makuru n'ayandi ni mu kanya. Amakuru yo hirya no hino ku Ijwi rya Amerika. Umunyamakuru Tasfale Mualdes akaba n'umwanditsi mukuru w'ikinyamakuru Ethiopia Insider muri Ethiopia yarekuwe kuri uyu wa kabiri nyuma y'iminsi itatu yari amaze muri kasho ya polisi. Edi Rwema arakomeza inkuru.
Amakuru y'irekurwa ry'uyu munyamakuru yemejwe n'abanyamakuru bagenzi be bakorera muri Ethiopia barimo Eshetse Bekele ukorera radio mpuzamahanga y'Abadage Deutsche Welle. Uyu yabwiye Ijwi rya Amerika ko yavuganye na Tesfalem kuri telefoni ye igendanwa mbere yo kurekurwa. Aho umuryango wa Tesfalem bari bavuze ko batari bazi irengero rye kuva kuwa gatandatu w'icyumweru gishize. Nyuma polisi yaje kwemerera itangazamakuru ko imufite. Icyakora inzego z'umutekano ntizigeze zivuga impamvu yatumye zimuta muri yombi. Umuyobozi w'ikigo gishinzwe guteza imbere uburenganzira bwa muntu na demokrasi Bafekadu Hailu yavuze ko uyu munyamakuru yaburiwe irengero ubwo yaravuye mu iserukiramuco ryizihiza umuco w'abaturage bo mu bwoko bwa Oromo mu mwaka w'ibihumbi 2014. Nanone Tesfalem n'abandi banyamakuru hafi 9 batawe muri yombi bashinjwa ibyaha birimo kwenyegeza imvururu n'ibyaha bishingiye ku iterabwoba. Yamaze hafi umwaka umwe muri gereza. Umuryango uharanira uburenganzira bw'abanyamakuru ku isi, Committee to Protect Journalists CPJ, kuri uyu wa mbere wamaganye ifatwa rya Tesfalem. CPJ yavuze ko ifatwa rye ari ikindi kimenyetso cy'uko leta ikomeje kwibasira no kuniga itangazamakuru ryigenga.
Ibyavuye mu iperereza ryigenga ryakozwe kuri Kiliziya Gatolika mu Bufaransa byasohowe kuri uyu wa kabiri bigaragaza ko abana barenga 200,000 bakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina mu gihe cy'imyaka 70 ishize. Edi Rwema arakomeza inkuru.
Iyo raporo ya komisiyo yigenga imaze hafi imyaka 2 ikorwa ivuga ko kugeza mu myaka ya za 2000 Kiliziya yanangiye kwemera ibyo abakozi bayo baregwa no kutita ku byavugwaga n'abakorewe ihohoterwa. Igaragaza ko abapadiri n'abandi bakozi ba Kiliziya basambanyije abana bakiri bato bagera ku 216 kuva mu mwaka w'1950. Mu kiganiro n'abanyamakuru ipari mu Bufaransa, umuyobozi w'iyo komisiyo Jean-Marc Sauvé yavuze ko umubare munini w'abahohotewe ari abana b'abahungu bari hagati y'imyaka ya 10 na 13. Iyi raporo ikomeza ivuga ko uwo mubare uzamuka ukagera ku 330 iyo wongeyemo abandi bakozi bakoreye Kiliziya Gatolika bari mu nzego zo hasi barimo n'abarimu bo mu mashuri agengwa na Kiliziya Gatolika. Iyi komisiyo yigenga yashyizweho mu 2018 n'abasenyeri ba Kiliziya Gatolika mu Bufaransa. Byari mu rwego rwo kugerageza kugaragaza ukuri no gusana isura ya Kiliziya muri icyo gihugu. Musenyeri Eric Domoulet Beaufort, umwe mu basabye ko iyo komisiyo ijyaho, yavuze ko yatewe isoni n'ubwoba n'iyo raporo. Yagize ati, icyo nifuza uyu munsi ni ugusaba imbabazi buri umwe wese. Imbere yabo basenyeri François Deveau, umwe mu batangije amashyirahamwe y'abahohotewe, yagize ati, mwabaye igisebo ku kiremwa muntu.
Muri Sudani y'Epfo, abategetsi bo muri leta ya Warap batangije ritangaza ko abantu bagera kuri 36 bapfuye abandi nkabo bagakomereka mu mirwano yashyamiranyije abaturage bo mu karere ka Tonje ubushimuse bw'inka no kwihimuranaho niyo mvano yayo makimbirane Oriane Tangishaka arakomeza inkuru
Abantu bashika kuri 36 nibo baguye mu ntambara yabaye hagati y'abanyagihugu bo mu bigwati bya Tonje yo mu buseruko na Tonje yo mu buraruko mu gihugu cha Sudan y'Epfo ibyo byemezwa n'abategetsi bo mu ntara ya Warap muri ico gihugu buramatari w'intara ya Warap Elu Anyin Elu avuga ko biteye agahinda yabyishwe rya Amerika ko ubwo bwicanyi bwatewe n'ubusuma bw'ibitungwa hamwe n'ibitero byo kwihorana buramatari Elu avuga ko abantu ibihumbi n'ibihumbi bahunza ko karere abandi 36 barakomereka benshi muri bo ntibashoboye gutwagwa ku mavuriro kubera imyuzurire iri muri ako karere hamwe n'amayira mabi Elu avuga ko ikibazo gikomeye ari gushikana abo bantu ku mavuriro asaba bagira neza gutabara byihuta kubera icyo kibazo c'amayira mabi abajejwe umutekano ntibabashije gushikira ako karere karimo izo ntambara Komiseri John Deng Cook avuga ko uburyo bwonyine buhari mu guhagarika iyo ntambara ari ugutangura isekeza ryo gushira ibigwanisho hasi hakanashigwaho ugwego rw'ubutungane rukomeye.
Perezida wa France Emmanuel Macron na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Antony Blinken bagiranye ibiganiro ku ngingo zitandukanye zirimo ko ibihugu byabo byarushaho gukorana kuruta uko bimeze muri iki gihe. Diane Nini Nahazwe arakomeza inkuru.
Umwe mu bategetsi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika atatangajwe amazina yabwiye amenyesha makuru ku inama yahuje Macron na Blinken yamaze hafi 40. Abategetsi mu byo baganiriye muri iyo nama harimo imigambi impande zose zishobora kuzokorera hamwe muri kazoza kahagufi. Ni migambi bitegekanije ko ishirwa habona mu mubonano President wa France Emmanuel Macron ategekanya kugirana na mugenzi we wa Amerika Joe Biden muri uku kwezi kwa cumi. Inama hagati ya President Macron na Blinken ntiyari ku rutonde rwatangajwe mu vyatwaye uwo mutegetsi wa Amerika mu Bufaransa. Ubundi yagiyeyo kuraba ingene icuka coba ciza hagati y'ivyo bihugu bibiri inyuma y'aho Bufaransa bwiyamirije Amerika n'Ubwongereza kwera amasezerano y'umutekano ivyo bihugu vyagiranye na Australia. Muri ayo masezerano afatwa nk'umukenyuro wo guhangana n'Ubushinwa harimo kuronsa Australia uburyo bwo gukora ubwato bugera kuri 8 bw'intambara bwo munsi bahari bukoreshwa na nucléaire. Ayo masezerano amaze gushigwa ahabona hagati mu kwezi kw'icenda Ubufaransa muribuka ko bwahamagaje ababuserukira muri Amerika na Australia bwongera buvuga ko Amerika ifise ikibazo cyo kwizerwa.
President Emmanuel Macron w'Ubufaransa arashaka gucubya umwuka mubi wavutse hagati y'Ubufaransa na Algeria nyuma yo kutumvikana gushingiye ku mpushya zo kwinjira no gutembera mu gihugu cyangwa visa mu ndimi z'amahanga. Fidel Niyongabo arakomeza inkuru.
Ni nyuma kandi y'amajambo yashikirije nebagura icyo gihugu Macron yatangaje ko icyo yifuza ari uko icyo cyuka kibi kivaho kubera yibaza ko kuganira hamwe no kugira intambwe ari byo byoshigwa imbere kurushiriza. Yavuze ko imigenderanire hagati y'igihugu ciwe na President wa Algeria Abdelmajid Tebboune imeze neza mu by'ukuri. Mu mpera zindwi irangiye Algeria yaratumye ko ambasaderi wayo i Paris yongera iziririza indege z'ingwano z'Ubufaransa mu kirere cyayo. Ubufaransa urakunda gukoresha icyo kirere kugira gushikira inteko zabwo ziriko zigwanya intagondwa z'abayisilamu mu ntara ya Sahel. Ivyo byabaye inyuma y'amatati yerekeye impapuro z'inzira bita visa. Ubufaransa bwaratangaje mu ndwi iheze ko uzogabanya bikomeye igitigiri cy'izo mpapuro giha abanyagihugu bava muri Algeria, Maroc na Tunisia. Vyakurikiwe n'amakuru avuga ko President Macron yavuze amajambo anebagura Algeria mu kuvuga ko icyo gihugu gitwagwa n'abasirikare banditse amateka y'igihugu uko atari.
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC. Nimuzacikwe n'ikiganiro Amerika na hejo kuwa gatatu mu gitondo ku mateka ya Amerika. Thomas Kamilindi azatubwira uko Papa Yohani Paulo wa kabiri yabaye umupapa wa mbere wageze muri presidansi ya Amerika. Icyo kiganiro n'ibindi byose wabisanga ku rubuga rwacu wa eshatu radio yacu voa.com. Ntiwibagirwe no kureba amakuru agezweho ku mbuga za Facebook na Twitter z'Ijwi rya Amerika kuri @voaradio yacu. Mukanya turajya mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afrika. Amakuru tuyaheri Bujumbura mu Burundi aho Kiliziya Gatolika n'ishyirahamwe riharanira ubutabera n'amahoro batangiye inama yo kwiga ku buryo ubutabera n'amahoro byarushaho kwitabwaho muri icyo gihugu. Eloge Wilikaneza yabikurikiye.
Iyo nama yabereye ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura yatunganijwe mu mugambi witiriwe BBB mu mvunyavunyo y'icyongereza ufashwe mu mugongo n'igihugu cy'u Buholandi. Numugambi uterera mwitsimbatazwa ry'ubutungane kubwa Musenyeri Georges Bizimana mukuru w'umurwi Justice CP akaba na Musenyeri wa Diocese ya Ngozi mu buraruko nta gukira ibikomere by'indyane za kahise ka kera n'akavuba gushoboka hatabanje kuba ubutungane bwubahiriza bose. Uku niko yavyiganiye n'abamenyesha makuru bari muri iyo nama.
Mu Burundi ibintu biriko birateye imbere niko novuga bwa impingira cyari ndende kubera yuko twaciye mu bintu bigoye byinshi abarundi benshi afite ibikomere rero ivyo bikomere rero n'ibyo bikeneye kuvugwa mwabizovugwa ari uko nyene ngo butungane bubandanye butsimbatara ko igihe cyose aba karenganyo umuntu akarenganywa ikomere gica cimburuka kuruta none rero novuga yuko hariho byinshi biriko biratera bije imbere intambwe iboneka iriko iraboneka nyene mugabo hariho byinshi tarashikako na cyane cyane bijanye no gusubiza hamwe.
Mu nyigisho zitangwa kugira abantu barekuranire mu kibano n'akarenganyo hagabanuke harashinzwe amakomite n'imirwi y'abantu itatura matati imbere yuko ajanwa muri za sentare.
Hakaro rero cyo bita la justice informée ijya ntahe yo kumugina murabona ijya ntahe kumugina burya irafasha ku bintu byinshi igafasha abantu batase gusubiza hamwe mwe nivyo rero twarashimitse ko gose turarondera mbere nabo twita abaparajuriste abanywanisha abandi babi kuresheje ubuhinga bafise hanyuma rero hakaba nicyo twita le comité local de gouvernance no kuvuga abantu ku mitumba hajya ahantu arabaze barondera gufatanya abategetsi n'abantu bato bato kugira ngo ibibazo abanyagihugu bafise bishobore gutorega umuti abo bategetsi nabo bategere ibyo ari byo bategere ingene byo byifatanye.
Isekeza ikorwa no mu rwego justice pe bimaze kwama ivyamwa mu kibano akarorero nakabanyagihugu wo mu ntara ya Rwigi mu buseruko bw'u Burundi. Uyu mugabo yemeye gusaba ikigongwe umukenyezi iki umuvyeyi wiwe
ugamye yasabye imbabazi sutsana kiri kigongwe gura sutsana ndabuje gure no mutima wa Jesu sutsana nasubiye ndatagamye ngirira imbabazi.
Nyene kuzisabwa nawe yatanze imbabazi.
Ubonye ko wagize ikosa kandi ukaba uciyuka yuko twahora dusangira tukaburiwe n'umubyeyi umwe mama ukaba wari kubishakashi kugira ngo ukuriceyi ku bantu bose twahora twimvira ko ari bo bamwishe cyo ni ukuri ndamugiriye ikigongwe.
Umukuru w'umurwiza vya huko niwanisha barundi Pierre Claver Ndayicariye asangariza agaciro kanini kw'abantu batagenda n'inzika ku mutima.
Gusaba ikigongwe dushaka uwakoze ikibi aseze isi nikigume cyitirirwa umwana wiwe nikigume cyitirirwa umukenyezi wiwe kandi igihe yayikora atamubajije kandi ico gifasha umuryango uwo yakoze ikibi kikongira kikaruhura n'uwakorewe ikibi.
Inama yo kuri uyu wa kabiri yari yatumiwemo abashinga amateka n'abakenguza amateka bo mu ntara zitandukanye. Uwo mugambi urangurwa n'ishengero katolika wo kunywanisha abarundi biciye mu kugerageza kuronsa ubutungane bose watanguye mu mwaka w'2017. Eloge Wilikaneza, Ijwi rya Amerika.
Tuve mu Burundi tugaruke mu Rwanda aho urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwategetse ku munyapolitike Bwana Christopher Kayumba akurikiranwa afunzwe mu gihe cy'iminsi 30. Urukiko rwavuze ko aribwo buryo bushoboka bwo kugira ngo atabangamire iperereza rikimukorwaho. Christopher Kayumba aregwa ibyaha byo guhohotera abagore ariko nyirubwite arabihakana akavuga ko byose bishingiye ku mpamvu za politiki. Eric Bagirubusa.
Iki cyemezo gifunga umunyapolitiki Bwana Christopher Kayumba umucamanza yagifashe nyuma yo gusesengura imiburanire ku mpande zombi niko kwanzura ko hari impamvu zikomeye zituma akekwaho icyaha cyo gusambanya ku gahato uwari umukozi wo mu rugo. Ni nyuma kandi yo kwemeza ko nta mpamvu zikomeye zatuma Kayumba akekwaho gushaka gusambanya ku gahato umwe mu banyeshuri yigishaga. Umucamanza avuga ko kuba uwo mukobwa mu 2017 yari ijyanye kwa Kayumba nta gahato nk'umuntu mukuru, kuba avuga ko Kayumba yashatse kumukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato. Umucamanza yavuze ko ibyo byose ari amagambo gusa. Yavuze ko uwo yavuye kwa Kayumba ntiyagira urwego abimenyesha ngo bikorweho iperereza. Urukiko rwavuze ko n'uwari uhagarariye ishuri ry'itangazamakuru Bwana Joseph Nzuguna nawe yakiriye ikirego aricecekera. gusa ku cyaha cyo gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato urukiko rwavuze ko hari impamvu zikomeye zituma Kayumba akekwaho gusambanya uwari umukozi we wo mu rugo rwavuze ko uwari ufite imyaka 23 mu mwaka w'2012 nta bushobozi yari afite kuko yacungiraga ku mushahara Kayumba yamwishyuraga rukavuga ko nta n'ubushobozi yari afite bwo kujya kurega uwari umukoresha we umucamanza yavuze ko uretse guhakana ibyaha gusa Kayumba atagaragaza niba hari icyapfa n'uwari umuzamu we kuko nawe ari mu babajirwa kabihamya. Kuba rero yaratanze ikirego nyuma y'imyaka 9 urukiko rusanga bikiri mu gihe cyanya cyo kubyaha bidasaza. Umucamanza avuga ko kuba Kayumba yemeza ko ari umunyapolitiki kandi wari ufite n'igitangazamakuru ubwabyo byumvikana ko kumurekura yashyira igitutu ku batanga buhamya. Yategetse ko Kayumba akurikiranwa afungiwe muri gereza nkuru ya Nyarugenge iri mu nkengero z'umujyi wa Kigali Mageragere. Yibukije ko icyemezo yafatiye bwana Kayumba kijurirwa mu gihe cy'iminsi 5 Maître Jean Bosco ntirenganya Sefu munganire yabwiye ijwi rya Amerika ko nibabona kubona kopi y'icyemezo gikubiyeho imikirize y'urubanza bazahita bajurira ni ku nshuro ya kabiri umunyapolitiki Kayumba afungwa kuko kuva mu mpera za 2019 kugeza mu mpera za 2020 yafunzwe aregwa guteza umutekano muke ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kigali nyuma yo kujuririra igihano yahawe kuko avuga ko ntacyo urukiko rwagishingiyeho urukiko rwajuririwe rwategetse ko icyemezo kigomba guhama uko kiri ni nako kwandikira urukiko rukuru ngo asubirishemo urubanza ku mpamvu z'akarengane yafunzwe atarabona igisubizo kuri iyi ngingo Kuva yashinga ishyaka rya politiki Rwandese Platform for Democracy riharanira demokarasi mu Rwanda Kayumba yumvikanye kenshi ataryumunwa mu kunenga imigendereze y'ubutegetsi buriho mu Rwanda Kayumba we abura navuga ko azira ibikorwa bya politiki kandi ko yasabwe kubireka akabyanga mbere y'ifungwa rya habanje gufungwa bwana Jean Bosco Nkusi haciye icyumweru bagitangiza ishyaka uyu bari bafatanyije gushinga ishyaka ashinzwe ibikorwa by'ubukangurambaga urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda rukavuga ko yari mu gaco k'abajura wagira ubusa ijwi rya Amerika I Kigali
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba Nikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
tuve mu Rwanda dusubire mu Burundi aho icyo gihugu Tanzania Republika Demokarasi ya Kongo na Zambia bigiye gusibura imbibe zabyo mu kiyaga Tanganyika abahagarariye ibyo bihugu bine bahuriye i Bujumbura mu Burundi kwiga kuri icyo kibazo umuryango umwe bwa Afrika wahuje ibyo bihugu uravuga ko biri mu rwego rwo kurangiza impaka zikunze kugaragara kubera imipaka itagaragara neza Pierre Claver niyo nkuru arakomeza
ikiyaga cha Tanganyika kirakunze kwadukamwo amatati afatiye ku mbibe z'ibihugu bine bihuriye kuri icyo kiyaga ivyo navyo no Burundi Tanzania Republika ya Demokarasi ya Kongo na Zambia kugira ayo matata rangire burundu ishiramwe ry'ubumwe bwa Afrika ryatunganije inama y'abahinga y'iminsi ine I Bujumbura ifise intumbero yo gusibura imipaka ku buhinga bwa none mu kiyaga cha Tanganyika Fred Ngoga gateretse ajeje migambi y'imbibe mishame ry'ubumwe bwa Afrika yabibwiye abamenyesha makuru muri iyo nama iri kubera I Bujumbura ku magwa mukuru w'ubutunzi
turi muri iyo ntumbero yo kuraba ukuntu twokingira matati hagati y'ibihugu naco gituma rero twabahujije ngaha kugerekeje cyane Tanganyika Tanganyika bujyanye nitungo rusangi nitungo ririmo ibintu byinshi cyane gose rero twari ko turagomba kuraga ukuntu twohuze ibihugu hakiri kare kugira ngo ntazogira matati mu misizi ngira nkuko mubizi muri Afrika ubunye twarumvikanye ngene tuzogirana rudandazwa kandi nkuko mubizi Burundi buheruka gusinya ibyo ama document icyo twagerageza kurondera rero no kugira ngo abanyafrika babimenye turabe n'ukuntu muri Afrika abantu bogenda bakizana batarinze kugira ingorane mugabo byose bihera hehe bihera mu kumenya imbibe aho ziri n'ukuntu bihugu bikorana kugira ngo imbibe ntizibe zikoreshwa mu matati ahubwo zibe ikiraro cyo kwiteza imbere
akararo ka hafi kayo matati nako mu kwezi guheze aho abasirikare babiri b'igihugu cha Republika ya Demokarasi ya Kongo biyicwa n'inzego z'umutekano z'u Burundi zicungera mambibe z'ibihugu bine bihuriye kuri ico kiyaga ivyo navyo no Burundi Tanzania Republika ya na Demokarasi ya Kongo na Zambia kugira ayo matata rangire Burundi ishiramwe ry'ubumwe bwa Afrika ryatunganije inama y'abahinga y'iminsi ine I Bujumbura ifise intumbero yo gusibura imipaka ku buhinga bwa none mu kiyaga cha Tanganyika Fred Ngoga gateretse ajeje migambi y'imbibe mishame y'ubumwe bwa Afrika yabibwiye abamenyesha makuru muri yo nama iri kubera I Bujumbura ku magwa makuru ubutunze
turi muri yo ntumbero yo kuraba ukuntu twokingira amatati hagati y'ibihugu naco gituma rero twabahujije ngaha kubyerekeye cyane cyane Tanganyika bujyanye nitungo rusangi nitungo ririmo ibintu byinshi cyane gose rero twari ko turagomba kuraba ukuntu twohuze ibihugu hakiri kare kugira ngo ntazogira amatati mu misizi nira nkuko mubizi muri Afrika ubunye twarumvikanye nkene tuzogirana rudandazwa kandi nkuko mubizi Burundi buheruka gusinya ibyo amadokima icyo twagerageza kurondera rero nukugira ngo abanyafrika babimenye turabe n'ukuntu muri Afrika abantu bogenda bakizana batarinze kugira ingorane mugabo byo byose bihera hehe bihera mu kumenya imbibe aho ziri n'ukuntu bihugu bikorana kugira ngo imbibe ntizibe zikoreshwa mu matati ahubwo zibe ikiraro cyo kwiteza imbere
akararuka hafi kayo matati nako mu kwezi guheze aho abasirikare babiri b'igihugu ca Republika ya Demokarasi ya Kongo biyicwa n'inzego z'umutekano z'u Burundi zicungera amazi mu bumanuko bw'igihugu mu ntara ya Rumonge izo mpande zibiri zateguye ko kwabaye ukwihenda abakongomani bakaja bukuru bibe batabizi abarundi nabo bitiranya abakongomani n'abagizi ba nabi gucyo barivuna Iri defense yabarurema atwara umugwi ho mu biro vy'umukuru w'igihugu ujejwe imbibezo Burundi yezeye ko iyo mipaka ni yasibugwa ku buhinga bugezweho izo ngorane zitazusubira kwibonekeza
muramuna ku isi hoho urashobora kujabuka ukabona ko ari umutumba canke ari amazi canke hari giti canke ikindi kintu cerekana kigaragaza umupaka ariko mugihe cyagatangandika umuntu amaze gushikayo ntashobora kumenya ati umupaka w'igihugu n'uyundi ucaha hariho rero ubuhinga bwa none bugezweho digitalisation de la frontière kubuye bwuko umwene igihugu wa Congo ari mu kiyaga cha Tanganyika gashobora kumwereka yuko yamaze kujabuka mu mazi y'u Burundi canke ari mu mazi ya Tanzania biteza kwirinda rero yuko abantu bashobora kuvuga ngo bavogere bakana canke umunyagihugu yarenze umupaka atabizi ataka ikintu kiriwe kiratera ingorane igihugu kibanye n'ikindi tubanye neza mu maro n'umutekano niyo nyungu umurundi ashobora kuronga
ahandi akiri kibazo cyo mupaka w'u Burundi ni ku gasozi Sabanegwa kari ku ruzi Kanyaru ahahurira komine Mwumba mu buraruko bw'u Burundi mu ntara ya Ngozi n'akarere ka Gisagara mu manuko bw'u Rwanda mu ntara ya Majepfo impari z'ako gasozi kameze nk'izinga gakikijwe n'amazi ya Kanyaru ziri mu mugwi ujejwe imbibe uhuza ibyo bihugu bibiri ubumwe bwa Afrika bwerekana ko amatati nk'ayo amaze kuba umurengera mu bihugu bya Afrika kubera imbibe zidasibuye neza
muravye mu bihugu byinshi byo muri Afrika hamaze igihe hibonekeza ingorane kuvyerekeye imbibe kubera icyambere na mbere urabona imbibe ukuntu zaciwe zaciwe zitisunze abantu baba kuri izo mbibe kenshi nzaciwe na neza wanashaka ubu nk'ubu nubabwira yuko ari bice 35 gusa muri Afrika zimbibe zaciwe mwiyumvire namwe no kuvuga yuko tise nk'amatati yashika nk'ijana muri Afrika yivyerekeye imbibe uhaje mu bihindura ukagibihe ubu rero kenshi urasanga abantu bapfa tongo bapfa ibintu byerekeye imbibe cyane gose
Imipaka hafi nka yose muri Afrika imaze imyaka irenga 50 nk'uko ubumwe bwa Afrika buvyerekana iryo shirahamwe rihamagarira ibihugu bigifise amatati kudatana mu mitwe ahubwo kwitura iryo shirahamwe kugira ngo ribibere nk'umuhuza Pierre Claver Niyonkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
kuri uyu wa kabiri tariki ya 5 z'ukwezi kwa 10 isi yose rizihiza umunsi mpuzamahanga w'abarimu muri iki gihe icyorezo cya COVID-19 cyatumye abarimu batari bake bahindura imyigishirize ndetse ahandi amashuri afunga mu Burundi ho amashuri atigeze afunga ku mpamvu z'iki kibazo bijeje batuye uyu munsi Venuste Nshimiyimana yaganiriye na Prudence Nduwimana wigisha ku ishuri ry'imyuga mu Rugombo mu ntara ya Cibitoke
murakoze cyane kunyakira
none uyu munsi w'abarimu wabigisha mbanze nkwifurize nawe urumwigisha murawizihiza mutahunga ho mu Burundi
murakoze cyane ngaha mu Burundi uretse ko hariho integuro ya leta y'ukuzokwibuka uyu munsi kubera yuko uhuriranye n'umunsi w'akazi bategekanya yuko borondera undi munsi udahuye n'umunsi w'akazi kugira ngo uyu munsi uzohimbazwe cyese mu gihugu cyose ivyo rero leta irikira bitunganya yarashyizeho umugwi wo kubitegura
nk'umwigisha nizihe ngorane nyamukuru muhura nazo
ingorane duhura kenshi twebwe hano jewe nsanzwe nigisha mu ishuri rikurikirana ibijyanye n'ubuhinga bwa none ibyo bita les écoles techniques tugasanga rero dusanga tutaronka ibyo twigishiriza ko les support didactique kubera ko biba bizinze cyane usanga leta idashobora kubigura no kuvuga ekipema des ateliers akenshi na kenshi ivyo rero biratugora mu kurangura ico gikorwa
muri kino gihe cya COVID-19 amashuri amwe yarafunze abana ntibiga mwebwe mu Burundi mwakomeje kwiga mwabishoboye mute
twebwe mu Burundi twarabandanije ibikorwa twabananje twiga tugira amahirwe rero nta byaduciriyemo ngo biduhagarikiye cyane rwose kuko wasanga hagwaye nk'umwana umwe batatu batanu nko gushika kuri cumi kuri etabisima imwe ntaho byigeze bishyika ngo twumve aho barwaye ari benshi nkaje waho nkorera harwaye umwana umwe gusa ariko gusa icaca kihaba n'uko wasanga uwo mwana ageze kugaruka bagenzi be umengo baramwinuba nk'uko umengo nigicibwa mugabo tugaheza tukabafasha kugira ngo bamwakire bamwumve ko akize abakize naye handi hoho twe twamwiye ku kazi ntitwize duhagarika
ari ababyeyi bakoherereza abana ari na leta urerera abo bose mufatanya gute kugira ngo igikorwa cyanyu mushobore kugisohoza
jewe ubwanje mu mutima w'iwanje nico nahura n'iki kugira ngo mbe ndiko ndakora uyu murimo hari abandi banyitangiye babanza kubikora imbere yanje baranyigisha baramfasha kugira ngo nshobore gukurikirana ibyigwa byanje ndabiheze mbone no gukora uwo murimo bisigura ko nanjye uyu munsi ndiko ndigisha abandi bana ejo cyangwa hirya y'ejo bazoba bariko bigisha abiwanje cyangwa bene wacu cyangwa abigihugu ndabyumva gutyo rero ko ntegereza kubitangira kugira ngo ndabashyitse ku rugero nanjye ngeze ko cyangwa rurengereje kugira ngo baze bafashe abanje cyangwa inshuti zanje cyangwa igihugu cyose
kugira ngo murangize umurimo wanyu w'ubwarimu mukenera ibitabo birumvikana ariko mugakenera no guhembwa mukenera umushahara hirya no hino ku isi usanga abarimu bintu babavuga yuko badahembwa uko bikwiye aho ngaho mu Burundi byifashe bite
ego icyo kintu kirahambaye cyane mu bisanzwe umwarimu ariko arigisha aritanga icyo gikorwa arakenera n'ibindi bya nkenerwa mu buzima iyo rero ariko araja ku isoko nk'abandi akabona ko umushahara wiwe utamufasha kugira ngo aronke ibyo yari yifuza gushika ko ntibiheza ngo bimuhe ingoga zo gukora uwo murimo neza ibyo rero umushahara w'abigisha usanga utisununuye ku rugezo rw'abandi basanzwe banganya impamyabushobozi ariko bakora mu bundi buzi bahembwa na leta imwe nari navyo rero bizo usanga bitera indyane mu bakozi ugasanga hama hari ibiganiro canke ubu nta magreve aheruka avuga ngo hari ibiganiro byo kuraba ingene abarimu nabo canke n'abandi bakozi bose abasange impamyabushobozi bufatwa kumwe uwari we wese yaciye mu biganza bya mwarimu kugira ngo agire ahageze nacyo gituma rero mwarimu yari akwiye guhabwa agaciro kuko mwarimu atahari nta wundi yamusubirira
Prudence Nduwimana umwigisha muri lise technique communale de Rugombo ndagushimiye cyane kubwa aka kanya uhaye ijwi rya Amerika kandi umunsi mwiza
nanjye ndabashimiye cyane rwose
Nshuti mukomeje kudutega amatwi amakuru twabagezagaho kuri uyu mugoroba naha tuyasoreje ndabashimiye mwe mwese mwarimu yakurikiye nshimiye n'abagenzi banjye bamfashije kuyategura yegeranijwe na Cyubahiro Dieudonné yarahagarariwe na Frederic Nkundikije na uje mwumva kuri mikro ndi Jeffrey Mutagoma, muramukana mahoro na mahirwe.